Turongeye gushimira umwami kubw'amahigwe tugiriye kushura kuba hano kuno mugoro wagira ngo tumuhimbaze kandi turimbure twongere kurimbura ku ijambo ry'Imana. Tureke umwami wacu yongera avugane natwe. Kiracari igihe cy'ubuntu, Imana iracavugana natwe biciye mu ijambo ryayo. Turashobora kwishura kuvivuze, tukemera, tugahuburwa, tugakosorwa kandi tugahezagirwa mu butunzi bw'ubuntu bwiwe. Ntituzi igihe dusigaje, ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko igihe ari kigufi, ko ari igihe kibi, ko ari igihe gikomeye giteye ubwoba. Ku rundi ruhande, ko ari n'igihe cyiza kuri abo bose bahamagawe n'Imana bagira ubuntu nayo kandi bagenda barongorwa nayo. Mwendatahus yabivuze ejo nzofata urugendo hakiri mu gitondo, nzofata urugendo nzogendera igihugu cya Malaysia, Indonesia na Philippines na Singapour. Ndizeye kandi mfitiye ibyizigiro ko Imana izohezagira abantu bayo, kandi ko hariho abazohamagara kugira ngo bashobore gusohoka, kugira ngo bashobore kumva ijambo ryayo kandi bashobore gutegurwa kubwa wa munsi ukomeye kandi w'ubwiza wo kugaruka kwa Yesu Kristo. Igihe abaririmbyi bavuga ku bakozi b'Imana mu ndirimbo ya kabiri baririmbye, ntibyakunze kondeka kwiyumvira yuko abakozi b'Imana bose bakurikira inzira yabo bwite, nta n'umwe muri bo yatora inzira abwirizwa gucamwa. Umwe wese yarafise inzira Imana yamuciriye abwirizwa gukurikira. Turavye iherezo nicyo kintu nyamukuru Imana harahana ivuga ngo murabe iherezo bagize. Kandi tushize ku ruhande cyangwa twihojeje icyo gihe cyose, maze tugafata gusa intango n'iherezo, ivyo byose kwa bibiri byari byiza, kandi iherezo ryabaye ryiza kurusha intango. Ariko ahatabaye intango ntihabaye iherezo. No mu buzima bwacu Imana igwiriza kugira igatangura ibintu bikabandanya, maze kubw'ubuntu igasozera ibyo yatanguye. Biroroshe kuririmba kurusha guca muri ibyo bintu. Igihe umwami wacu yari i Getsemane ariko aragwana ku buryo ivyo byari bimeze byagwa hasi bimeze bimvuranye nk'amaraso, aravuga ati ese ukuntu umutima wanjye ubabaye, nari nshaka ko igikombe kindengana ariko ntibibe nk'uko ngomba ariko bibe nk'uko ugomba. Gutyo natwe dushobora kuvuga ibindi atari kuvuga tuti ugomba kw'Imana aba ariko gukoreka. Akenshi Imana iducisha mu nzira zigoye natwe ubwacu tutokurikira kandi tudatahura, yamara muri twebwe tukemera, tukavuga tuti ego tukemera iby'Imana ikora. Turazi yuko Imana ikomeye kandi ishobora kudufasha kugira ngo idusohore muri ibyo bintu byose tubisohokemwo tunesheje. Mu bisabo nitwumvise ijambo ry'umuntu, twumvise ijambo ry'Imana, kandi amasezerano y'Imana ahoraho ntanyiganga, ahoraho ibyo bidashira. Yesu ibyo yasezeye mu ijambo ryayo yabishyizeho ikimenyetso cy'amaraso. Hano twasomye mu ijambo, twasomye hano muri Zaburi 105 ku murongo 8 haravuga ngo yama yibuka isezerano ryiwe iminsi yose, ijambo yashize amagibu kuko urungano rugenda rukurikirana gushika ibihe igihumbi. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu. indahiro yarahiye Isaka murugo w'icumi akayongera kuri Yakobo ayitsindagira ngo ibe icagezwe kuri Isirayeli ngo ibe isezerano ry'intahava. Turabona yuko iki kintu cya nyuma ari kintu kirasa n'icya mbere. Ni ukuvuga isezerano nasezeranye na Aburahamu, isezerano Imana yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka akayongera kuri Yakobo akayitsindagira ngo ibicagezwe kuri Isirayeli ngo ibe isezerano ry'intahava. Kandi icyo nicyo kintu gikomeye kandi cy'ubwiza. Turazi uko Imana yagiranye na Aburahamu isezerano ikaryemeza muri Isaka, ikabana muri Yakobo, maze igihe Abisirayeli bahamagarwa, Mose agahaguruka maze akabasohora Abisirayeli bose gushaka ku musozi Sinayi, gushikaho Imana igiranye na bisezerano, gushika ku munsi Imana ijya Imana nyene yari yiyerekeye Aburahamu, yari yamuhaye amasezerano maze igiranira na wisezerano ijya Imana nyene, Imana y'ukuri iriho ibaho, yaramanutse mu muriro ku musozi Sinayi. Imana icha isezerano abisere kugubuntu nkuko Imana yasezeranye na Aburahamu, hanyuma igasezerana n'abisere bose muri rusange. Harabayeho isezerano Isaka, Yakobo aronka icemezo, hanyuma hasigaye isezerano hagati y'abisere bose giwe bidashira. Turazi yuko amasezerano yarafatanye n'ivyo bintu, ivyo Imana akora vyose bifatanye n'amasezerano, kandi ayo masezerano avyura kwizera mu muntu, kandi uko kwizera kugatuma haba ugushitswa kw'amasezerano. Icyo nicyo kintu nyamukuru Imana ivuga bice mu ijambo ryayo, duha amasezerano tukarindira amasezerano kugukwizera, maze ukwizera kugatuma tubona ugushitswa kw'amasezerano. Hari indi mirongo dusoma hano tubandanije ugacuna gatana ati nimukore kubona robanu jamavuta, nimugira icyo mugira abavugishwa nanje. Ugacuna gatana ati ahamagara amapfa ngo atere mu gihugu, avuna inkoni yose bishimikije nivyo vyo kurya vyabo, atuma umuntu wo kubitangira imbere. Ni Yosefu yaguzwe ngo agirwe umuja mu 18 babarisha ibirenge vyiwe iminyororo bamushira mu vyuma, kugeza aho ibyavuzwe n'Uhoraho ryashika ijambo ryiwe ryaramugerageza. Umwami yaratumye baramubohora, sega w'amahanga yaramurekuye. Mirongo ibiri na rimwe amuhindura umuzezwa rugo wiwe, amugira sega bakwitunga giwe ryose. Ni ijambo ryiza cyane. Imana yari yamuhinduriye ibintu, ishitse ijambo ryayo, hanyuma imugirire imuha umugisha kubw'ubuntu. Nicyo kintu ndabifuriza, kandi ndizera yuko twese dufite icyifuzo kimwe mu mitima yacu, niyo kubona Imana idushikanye kuvyo yaduteguriye. Rero iherezo ribaye ryiza, byose bibaye byiza. Muri icyo gihe kuba twaravuzwe nabi bizaba byaragize icyo bimara, gutabwa mu cyo bizaba byaragize icyo bimara, kujya mu ibohero bizaba byaragize icyo bimara, ariko byose tuzovyibagira byose ku iherezo. Imana ishikije isezerano ryayo, ikoze ku buryo ibyavugishwe bishitswa, maze tukabibona bishitse, byose bimeze neza. Ni nako bizogenda kuri twebwe, kuko Imana ari yo iguma ari Imana, kandi iguma ari yo kwizigirwa. Imana ishobora guhakana ibyo yavuze, Imana iguma ari yo kwizigirwa ku ijambo ryayo. N'umunsi nshaka gusoma muri make, nsome ijambo ryanditswe, hanyuma dusome no muri bimwe matane cya gitabo ubutumwa bwavuze mu kitabo Baranamu. Nibaza yuko ngo muri bajya mu bantu b'Imana baravugwa muri kiya gitabo, kandi cyo dukeneye twebwe nta kindi dukora atari kugira icyo twize muri ibyo bintu, kuko ikimani yakoranye nabo ni kigeneye gukora nawe we na jewe mu byanditswe bya birahari kugira ngo dushobore kugira ikiwa tubikuyemo. Dusome muri Matayo 12 murongo wa 15 aravuga ngo Yesu abimenye arahava, benshi baramukurikira abakiza bose. Mungu chumaka tana tu, arabi yani kilizango ni bagende bara mganda Gaza. Chumini ndwi. Nguvyavuzwe n'uwavugishwe n'Imana Yesaya bishike. Nguyu musumba wanje natoranije. Nkunda ahimbara umutima wanje. Nzoshira mwe mu wanje kuriwe. Azomenyesha abanyamahanga amateka azocibwa. Nicenda ntazosinda kandi ntazoyogora kandi nta uzokumvijwa igiwe mu nzira, ntazohohosha irenga rivunitse n'ururimi ruyenga, ntazoruzimya gushitsa azogomorera amateka akanesha. Kandi zinagiwe n'iryo amahanga bazokwizigira. Iyo twibajije kuri ibi bintu cyangwa iyo nibajije ku byo iyo nsotse kugira mvuga ijambo ry'umwami mu mahanga, umurongo nk'uyu uraremesha umuntu. Umwami wacu yaje kugira ngo amenyeshe uburenganzira bw'abantu, abubwire abantu. Aravuga ati hano, aravuga ngo nguyu umushumba wanje natoranije, nkunda ahimbara umutima wanje, ahimbara umutima wanje. Turazi ko Yesu Kristo nawe nyine avugwa nk'umushumba. Murashaka kubisoma muri Yesaya 42, murashaka kubisoma mu byakozwe n'intumwa. Nibaza ko ari igice cya kane, igihe ishengero rya mbere ariko rirasenga bamusenga bavuga ngo bakoresha rino zina ngo umushumba, basaba ngo umwami aramvura ukuboko kwiwe. Hatsa kuba ari mu bya kozwe n'intumwa igice cya kane umurongo wa 29. Kumbure duhere ku murongo wa 27. Kandi by'ukuri kandi mu by'ukuri muri gisagara Herodi bona Ponio Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisirayeli bakoraniye kugwanya umushumba wawe yera Yesu uwarobanuje amavuta ngo bashyitse iby'ukuboko kwawe n'inama yawe byari byagabiye byose ko bizoba. Kandi none mwami rabaga hahirizo kabo, uhe abasabyi bawe kuvuga ijambo ryawe bashyize amanga rwose. 33 ukiramvuye ukuboko kwawe gukiza indwara, ibimenyetso n'ibitangaza bikogwa mu izina ry'umushumba wawe yera Yesu. Nkuko tumaze kubivuga, turashobora kwishimikiza cyane cyane ibyo wavugishwa n'Imana Yesaya yavuze, kugira ngo turabe uburyo ivyavugishwe byari byarerekanye ukuntu byari byarerekanye Yesu ikwazoshitsa ibango ryo ry'ubukozi nk'umushumba. Yavuze ati sinaje gukorerwa ahubwo naje gukorera abandi. Yari umukozi w'ima mushumba w'Imana uwo uyahimbara Imana amunyuma, nitwe duhimbara Imana wowe na jewe. Yari umwana w'Imana kugira ngo wowe na jewe dushobore kuzocika abana b'Imana. Yari umuherezi mukuru kugira ngo wowe na jewe dushobore kuba abaherezi. Yari umwami kugira wowe na jewe dushobore kuba abami. Yabaye vyose cyise vyose kugira ngo nako tuzoshobore guciki icyari kubw'ubuntu, kuko muri Kristo Imana yatugize icyo twari twaragenewe kuzoba mu guhoraho. Nicyo gituma rino jambo ubujyo bivugwamo hano muri Matayo 12 mugabo 17 ngo byavuzwe no vugishwa n'Imana Yesaya bishike ngo nguye umushumba wanje natoranije nkunda ahimba umutima wanje nzoshira mwe mu wanje kuri we azomenyesha amahanga amateka azocibwa nungu wa chumini chenda nazo sinda kandi nazo yogora kandi na uzo kumvijwi giwe munzira uko yarari niko na wakozi na washumba biba guriza kuba ata gwa matajwi mu ata bihari ariko babe abavuga ubutumwa bwiza burimo amasezerano bavuge amasezerano y'Imana bavuge ijambo ry'Imana Imana yahishuye ntanwegeze yumva umwami wacu asemerera canka nigana n'abantu nkuko bivugwa hano ngo nta uzokumvijwe igiye mu nzira na abantu bamwumvise gusavuga ubutumwa ntanwe yigeza mwumva asemerera avuga nabi ntanwe yigeza mubona ariko aravuga nabi cyangwa avugana nabi n'abantu biranditswe gusa yuko yiregura akoresheje ijambo ry'Imana gusa mu 19 aravuga ngo ntazosinda kandi ntazoyogora kandi nta murazi yuko hari ibihari hari bihari mu nyuma abantu baratewa bagasemera bakavuga nabi wa mbere gatangura wa kabiri hanyuma ukitega yuko bibane biba byinshi abantu bavugana nabi cyane bayogora cyane umurongo wa 19 ntazosinda kandi ntazoyogora kandi ntazokumvijwa igiye mu nzira umurongo wa 20 ngo ntazohosha irenga rivunitse n'ururimi ruyenga ntazoruzimya gusazogomorera amateka akanesha iri jambo kunesha ni jambo ririmo byose niwe yanesheje Golgota kandi yagwanyaranesha aragwana gusha ku iherezo kandi ntahagarara gushika hazobonera abansi biwe bose babaye indava y'ibirenge vyiwe maze ivyagwanira akabibona kubw'ubuntu turavyizera n'umutima wacu wose na rino jambo ryiza riri ku murongo wa 21 ngo kandi izina ryiwe n'iryo amahanga bazokwizigira asi cyakwinjira mu vyinyigisho ariko umwami Yesu ntiyari yaravuze ati ntimujane inzira ijya mu manyamahanga ndabarungutse mu ntama zazimiye z'Abisirayeli Matayo 10:56 murashaka kubisoma ku gice cy'icumi kandi aravuga ati amahanga zizigira izina ryiwe ntiyanakwe kigihushanye ikintu kizwi mu kibazo cyacu yatanguranye n'Abisirayeli hanyuma ajya ku banyamahanga hanyuma dusura ku Bisirayeli byose biriko bigenda nk'uko umugambi wakiza w'Imana uri ni navyo Yakobo yavuze muri mu byakozwe no mu gice cya 15 nibaza ko ari umurongo wa 13 igihe abendata bari bakoraniye hamwe ibyakozwe n'intumwa 15 umurongo wa 13 barangije kuvuga Yakobo aravuga ati bagabo bene data ntimunyumvirize Simoni yabiganiye ngene Imana yatanguye kugendera abanyamahanga ngo ibarobanuremwo ubwoko bw'izina ryayo amajambo yavugishwa nayo ahuye n'ivyo nk'uko handitswe ngo hanyuma y'ivyo nzogaruka nongere nubaka urusago rwa Dawidi rwatembye nongere nsanasane ahashize harwo ndaruhagarike mbega ibisi byiza kayemu kubona abo bantu b'Imana barongowe gutya bakamurikirwa na mwemu bakaba barashoboye kuvuga inkuru z'agakiza nk'uko Imana yabishaka ku murongo wa 17 kugira ngo amasigara y'abantu barondere Uhoraho n'amahanga yose yitirirwa izina ryanje niko ragize akora ibyo bintu byose yabimenye uhereye gukurema ku isi suko gusa yabivuze ahubwo ni nawe abishitsa amahanga azizigira izina ryiwe Yakobo arahaguruka aravuga ati atabavugishwa n'Imana bose barahuza na bino bintu ngo hanyuma y'ivyo nzogaruka nongere nduba ku rusago rwa Dawidi rwatembye turabona ivyo bisubika birashika imbere y'amaso yacu mu buryo bw'igitangaza ngo acumi n'indwi kugira ngo amahanga y'abantu baronderane kugira ngo amasigara y'abantu baronderane uhoraho n'amahanga yose yitirirwa izina ryiwe niko agize akora ivyo vyose nako tugomba kuba mu bantu bagize ivyima bari mu vy'Imana iriko irakora ntidushaka kwigenera ibintu inzira zacu mu bikorwa byacu twebwe ubwacu mu vyumviro byacu dushaka kuba mu bagize umugambi w'agakiza w'Imana dushaka kwemera kwinjizwa mu mugambi tubone ikibanza cyacu kubw'ubuntu bw'Imana yacu kugira ngo dushobore kuba natwe mu bazoshika kugutunganywa Hamaze tubona umurongo mugufi wa 18 ngo nikoragize akurize byose yabimenye uhereye kukuremwa ku isi inama z'Imana si ibintu byavuzwe haheze imyaka 5-6 ariko yavuzwe kuva mu guho Imana bifashe mu kuva mu guhoraho no kuvuga ngo yabimenye uhereye kukuremwa ku isi kuva mu guhoraho Imana yari yaradutoranije kuva mu guhoraho Imana yari yarabonye Aburahamu yari yarabonye Isaka yari yarabonye Yakobo yari yagiranye isezerano nabo yari yarabonye ko izogenda isezerano nabo uko inkuru z'agakiza zizogenda ku isi gushika yari yamenyekanishije mu ijambo ryayo gushaka ku rubanza rwaguye cyerezo kwijururisha kwisisha kunganza imyaka 1000 byose biri mu ijambo ryayo turavye mu byanditswe vyera nta kindi dukora atari guhagarara neza mu kwizera kugira ngo dugirire icyizere Imana ku buryo bushasha kandi bushitse ijuru n'isi n'ivyaturigwa n'umuriro imisozi gakugwaho uwizera azoguma abona ku ijambo ry'uhora hari ukuri intumwa ntizavuze ivyazo ivyo biranezera bigwa binezera ariko intumwa zagumye zigaruka ku ijambo ry'Imana mu vyo zavuga vyose kandi natwe turavye yaba Paulo mucetse cyandikiye Baroma cyangwa mucetse yandikiye Abaheburayo cyangwa mu bindi vyete turabona yuko yishimikiza bavugishwa n'Imana mu buryo budasanzwe aha biranezera ibyo Yakobo yavuze kuko yaciye agenda yishimikiza ibyanditswe vyera mu byo avugishwa n'Imana bari bavuze bitaraba ivyo Imana yari yavuze bivuye mu kanwa k'abavugishwa n'Imana nako biradunezera cyane bivuye mu mutima murongo 10 ngo uravuga ngo kugira ngo amasigarire y'abantu baronderane uhoraho n'amahanga yose yitirirwa izina ryanje niko ragize akora ibyo byose yabimenye uhereye kukuremwa ku isi Aho niho dushobora gushyira ibyizigiro byacu kandi muri icyo gihe ntituzomaramara twasomye hano ngo ntazohoshirenga rivunitse n'ururimi ruyenga ntazoruzimya gushitsa hazogomorera amateka akanesha ego ibyo ingingo yafashe kuva mu guhoraho azobishitsa sugupfa kuvuga gusa ariko abishitsa mu bwiza kandi mu ntsinzi kugira ngo bishibahero izina ryiwe ryiza hano muri Matayo 9 twibajije kuvyimbura tukibaza no kuvyo kuvuga ubutumwa bwiza aha ndiko navuga mu buryo bw'imwe mu mvugo y'uburyo bw'inkwemo ndiko ndiba twese kuvuga kuvyimbura turabona hano muri Matayo 9:36 ngo abonye ishengero rimutera akagongwe kuko bari bagowe basabagiye nk'intama zitagira umwungere 37 maze abwira abigishwa biwe ati vyimbugwa ni vyinshi ariko abimbuzi nibo bake 38 nuko nimwingingenye n'ivyimburwa arumwe abimbuzi mu vyimburwa vyiwe murabona icyo ivyanzwe vyera bivuga ijengo rya muteye kagongwe yabonye abantu benshi isinzi ry'abantu hama tabwira abigishwa biwe ababwira ivyimbura umurongo 37 arababwira ati maze abwira abigisho ivyimbugwa n'ivyinje ariko abimbuzi nibake 38 nuko nimwingenye n'ivyimbugwa arumwike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe murazi none uko vyagenze mu nyuma inyima y'ivyo imbere yuko banabibona rya amaze kubahamagara mu mazina yabo maze barunga kugira ngo baje mu kwimbura ntibyabaye ngo bako basenga igihe kirekire nkuko tubona ngo murongo kurikira ngo ahamagara abigishwa igihe cy'icumi ngo ahamagara abigishwa biwe 12 abahubasha kumwe mu zihumanye nubwo kuzisenda no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose hanyuma ivyo bintu barabishikije iyo igihe cy'Imana kigeze iyo ari umwami agira atangura gukora ikintu runaka muri cyo gihe ntibike nuko tuba turarindira cyane birashoboka yuko bidushikira twe bitwarindira igihe kirekire tukavuga tuti turihe wuye twarindira igihe kirekire ari igihe cy'Imana kigeze ivyo kurindira biba bihagaze muri cyo gihe atangura gukora agatangura guhamagara no kurungika abantu akagaragaza ubushobozi bwiwe n'ubwiza bwiwe muri cyo gihe nta mwe ashobora guhagarika umwami ese icyoma Imana ikadukomeza mu kwizera twese ikadufasha nkuko nabivuze hari ibintu byo gusoma muri buno butumwa ubutumwa bwitwa Pawulo imbohe ya Kristo ni ubutumwa tuzi neza twese Pawulo yandikiye Filemoni aramwandikira amubwira ngo Pawulo imbohe ya Kristo Yesu na Timoteo mwene data turakwandikiye Filemoni wo dukunda dusanga igikorwa n'ibindi wenyine ubwiwe yivuga nkaho ari imbohe ubwo butumwa murabuzi hano mwene data Abrahamu arasenga amwisengesha akavuga ati tubabare ibyaha byacu ati udukosore ukoreshe mwemu wawe n'ijambo ryawe ati mwami kugira ngo dushobore kugira indero nziza tumere nk'abakozi bawe bakumvira bumvira ukugomba kwawe ngerageje kuvugisha ukuri sinari nzi yuko ndagusoma kino canditswe kuko sinari nzi ibirimwo ariko raba rino jambo ngo abashumba ngo mwami kugira ngo tuba abashumba babo bakumvira bigishe kugira ngo bashobore kumvira ugomba kwawe dushaka kuvyibaza kutubirimbure ko tugerageze kwibaza mu mitima yacu ivyo abakristo ba mbere bakoze tugerageze kwibaza mbega abantu bahuye nawe hamwe twohura nabo twosanga abantu bameze gute abantu bahuye nabo mwami twosanga abantu bameze gute duhuye nabo uno munsi twosanga abantu bameze gute uko niko bimeze muri iryo sengesho ni cyumviro cyiza cyane hamwe twohura n'abantu bahuye n'umwami wacu igihe rikagenda hano ku isi mbega twosanga abo bantu bameze gute mwatabara n'amaravuga hano ngo ese ukuntu mu maso habo hari hakeye babuzuye ukwizera n'umunezero ego ubure turashyize ku kibazo gikomeye cyane Yesu Kristo ko yaraje niko ari n'umunsi ngo zokomeye bidashyira abantu bagendanye nawe kiriya gihe babwirizwa gusa n'abagendana n'umwami wacu uno munsi nuko nyene musanzwe byabwirizwa gusa ijana ku ijana tugarutse rero ku ntango mu kwizera turashobora kubona yuko ariko bizogenda twabwirizwa kuba abantu bari kumwe n'umwami bafitanye ubucuti nawe nkuko bivugwa hano ngo abantu bahuye nawe abantu bahuye n'umwami ese ukuntu mu maso habo hari hakayanga nabuzuye ukwizera n'umunezero je ubwanje ndafite isoni n'ivyukuri wavuze haleluya niba atari ko wavuze mwe data sinzi ko ubahutse kubikora mwe data wavuze haleluya hano ese ukuntu mu maso habo bari buzuye umunezero n'ukwizera nanjye ndabyibaza nibaza yuko abantu bahamagaye n'umwami wacu hari ibintu baciyemo atamuntu numwe yoshobora kubikura mu mitima muri bo wari gushobora kubaka ibyo bafise byose kubibaka. Umunsi umwe byarashitse abigishwa kumbure mbere ni Petero yavuze ati mwami bizogenda gute kuri twebwe twaheve ibyacu byose ibyo twari dutunze byose ku isi twarabisize none bizogenda gute kuri twebwe. Umwami aramubwira ati uzoshumbushwa byose muri buno bugingo no mu no mugegi kizoza. Ababonanye n'umwami wacu bahuye n'umwami wacu mu maso abakayangara buzukwi harakayangara buzukwizera n'umunezero murazi ko mbaye wanyu masomeye bino bintu hano ariko ivyanditswe n'umwe nziza kubisoma navyemera cyangwa navyemera mu maso hanje hakayangana cyangwa hatakayangana nanezero umutima wanje kandi azi yuko nkuko twabisomye ko Imana izogaragaza intsinzi kubw'ubuntu bwayo. Tubananije dusoma turabona ahano ngo ni gute ubuzima bwabo bwashoboye kuba ijambo ry'izima ry'Imana. Ubuzima bwabo bwari vyete bizima byanditswe bisomwa n'abantu bose mugihe bari kubagendagenda hagati y'abantu. Ewe mana nuwongere ubiduhe natwe. Hano ngo irindi rimwe harimo ikintu gikomeye cyane gikomeye kivuzwemo. Baratabara namara avuga ku bakristo ba mbere bari abantu bameze gute bari barihuriye n'umwami wacu bari bafite ubucuti n'umwami wacu ese ukuntu bagurije gukayangana mu maso habo ese ukuntu bari bafite ukwizera hamwe ubuzima bwabo bari babaye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga hanyuma havuga ngo ewe mana niwongere natwe ubiduhe. Ha ikene kwa ngo lindi rimwe nibinjire bishike mu mitima yacu ibindi bikurike bizoje biza nivyo umwe ndabenda tana bashiki bacu Imana ibwiza kuduha icifu ibanza kuduha icifuzo mu mitima yacu imbere yuko iza ikagihaza icyo cifuzo kandi tubwirizwa kubitahura nimba ibintu tutavyifuza vyukuri ntuzigira tubironka n'umunsi wa rimwe. Turashobora gusaza tukangana na Metusera ariko ibintu bizobigira ntibyigize biza muri twebwe tubwiza kugira baza kugira icifuzo tukabisaba Imana mu kwizera muri cyo gihe izobikora atari imbere yaho kandi cyangwa kuvuga yuko ibyo bintu bigwiza kudukora ku mitima wewe na jewe twese aso kugira ngo twihebure asimvuze ngo twihebura nkuko twa ariko nkuko twabisome mu isengesho ngo mana niwongere ubiduhe niwongere ubiduhe hano ku isi hashobora kuba abantu bafitanye ubucuti na Yesu Kristo abantu bafitanye ubucuti na Yesu Kristo bagendana nawe babana nawe bagendana nawe abantu ubuzima bwiwe bushobora kugaragara muri abo bantu ijambo ryiwe rikagaragara muri abo bantu abantu bameze nk'uko umutima w'Imana ushaka bashobora gukoreshwa nayo hanyuma akabana akavuga ngo kandi ibintu yavuze mu byavugishijwe ivyo yavuze ko izokora hama bigashika mu buryo neza mu buryo butunganye neza nkuko yabivuze hanyuma tukigumira twicara atacho twinona tudakakaza naho mengo turiko turibaza ngo mbega ivyo birandaba mbega ivyo biraraba ishengero mbega byukuri ivyo birandaba uwo mengo niko turiko turibaza mbega ibyo ibintu biranda nibaza yuko kuyinga uza mu gatondo nzogereza kuvuga kuri ibintu bikomeye ibintu bishobora kuduha umuco gato. Icyumviro kiri hano nuko ibyavugishije muri Bibiliya byaravuzwe kandi byarashikijwe ariko abantu bari bicaye nkaho umengo ari kuba ribaza ati mbega none ibi bintu biraturaba cyangwa ntibituraba tunicara gusa tukaraba ibintu ko biri kubiragenda tukabana yatwicariye gusa tacho tunezwe ntihagira ikintu kimwe kidukora ko ntihagira ikintu kimwe kidukangura icyo nicyo kimbabaza kandi nshaka kuvuga umubabaro mfise. Twarumvise mu minsi iheze ukuntu Imana yahezagiye igakiza ikabohora igakiza ingwara ninde ivyo bintu vyakoze ko ninde yashima Imana kubw'ivyo ninde kivyibuka turemera gusa imigisha y'Imana yose tukibaza ngongo mbega ukuntu ari vyiza hamaga twibananiriza ubuzima bwacu ko bisanzwe tubwirizwa gutahura yuko ibyo bintu byose bitijyana ariko twabwirizwa gushimira umwami wacu kubw'ivyo haravugwa ngaha ngo haravuga kano hano ngo hari kindi kintu twakwiza kuvuga ko hano ngo ikigurikira ngo iyo umuntu ikara cyokora isengero ubusanzwe nta muntu acyokora isengero umuntu abacokoye Yesu kubera iki umigiriki umigiriki ni gute Paulo mu bwenge bwiwe byinshi yashoye kwemera gute yuko bajya abantu yari karahama ko bari yari ubundi yari kahama imana yari yibaza ko ari karakorera nyene yari kahama imana yibaza ko ari karakorera Paulo yari murazi ngene byageze Paulo yari kunzira ya Damasiko yari karahiga arahama abizera umwami aramwiyereka aramubwira ati Sauli Sauli umigiriki yariko yari kahiga abana b'Imana umwami wacu yari mu bwiza bw'umwijuru ariko ijambo ryavuzwe ngo umigiriki ko mwabikore bajya bato ni je mwabikoreye Kristo aba mu mitima yacu kukwizera ibyo ukore uwizera ubikoreye Kristo kandi twibeshe hano muri buno butumwere d'Abraham yarashize ibintu ku mugaragaro aravuga ati umigira iki nivyo umwami wacu yabwiye Sauli Sauli ibyo byari byaheze aravuga ati linda gatoyi ati ndiko mpamande yari ko ahiga abantu bo ngaho ku isi yamara umwami wacu yari mwijuru hari abantu yacungwe bari ngaho ku isi yashesha amaraso yiwe aba asesa amaraso ku bwabo arabahamagara barasohoka kandi arabahezagira hamara abana akavuga ati reka nyarutse ubu rero muravuga muti mwenda Abraham uhakanye ivyo wavuze kwiyinga uheze ko ngo arindira igihe cyose nimwibuke mwe muyera niwe yambwiye hari yarambwira ati ndakurungitse kugira uje kubagwaye n'abafise intege nke jewe numviye mwe muyera nivyo sinigeze ngenda atarantegeka kubikora narindiriye uko nikoragize gushikaho ndonka uko nikoragize ubu rero murabona yuko bitandukanye hano hari itandukaniro hanyuma arabandanya avuga ku vya Paulo nta nkeka ari kavuge kuri Paulo reka tuvuge kuri Mose yavutse kugira abo mucunguzi kandi yarazi ko ari umucunguzi mbere ko tuvuga Mose nashaka kuvuga kino kintu Imana yama ifata umuntu akeneye kuyikorera bivuye mu mutima kugira ngo imugire imbohe yiwe umuntu abwirizwa guheba ibyo yibaza byose agaheba ibyagaheba ngo bwiwe agaheba ibyiwe byose n'umubiri we ibyo ashaka byose akabiheba ibyo yifuza byose akabiheba agacika imbohe ya Kristo ariwe jambo kugira ngo akorere Imana bwiza guheba byose hano dufatanije ibintu byinshi nshaka kuvuga yuko ibyo bitaraba abantu bavuga ubutumwa gusa ariko biraturaba twese muri twebwe tugize umubiri w'umwami kandi dushobora kwikuramo ngo tuvuge ngo ibi bintu n'ibindaba oya twese biraturaba bishoboka gute ko bitaturaba kandi turi agace k'ivyo bintu turi ibiremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu abanyefeso kabiri mu 10 ntituri biremwa gusa ahubwo turi ibiremwa vyayo kandi ibikogwa cyayo kiri muri twebwe kandi ko turi muri yo twakitse igice cy'ijambo twakitse igice cyayo hano turabwiwa ngene ibintu bizogenda kugira ngo umuntu ashobore kuba imbohe ya Kristo hano aravuga ngo Imana iri kumwe n'imbohe zayo murashobora kubisoma mu byanditswe vyera umuntu ashobora kuba imbohe ya Kristo uravye ibindi bintu byose ni ijambo rikomeye ariko rirankora ko kurusha mwebwe mwese ariko ni muraba ingene bimeze murazi ko Imana yahamagaye Mose mwereza Abraham hano arongo aravuga muri maka akavuga ati Mwende tabara na mwenye nubugiwe ya lakozi binu haki ya kuzi binu haki akirikare Hana likara vuga kubikwa nubuja kusengela baguai Lerunu kubimeze mwrabo nubuja tukwa koze Nubuja nakini tukwa koze tukishu mwenye gipu tagusa nivyo kuli Mwose niwe ya vikoze mwese mwrabi Sivyo tukwa gira geje tuliha takani tukwa ali vijishu ye Tukwa la senzi joro jose mwikwa nubuja masengesho kushika ho Nama jukia achu asarara tugerageza gukwa korikintu tugereza gukora ikintu kugira ngo dugire ico dukoze ariko kwiherezo twasanze twananiwe ivyo twa akigoro koze twakoze twarananiwe tubwirizwa kugaruka mu bugaragwa ni vyukuri hano mwanadaba namara sigura akavuga yuko Mose yagiye kubohora abantu yishe umunyegiputa aramuhamba mu mwanya mutoyi hanyuma aramuhamba mu musenyi atarigira Lero hana likaragerageza igikugwa akaragerana ngikugwa ciwe akagera ubwo mumona bimeze gute mubona none twasigaranye twakoze iki twaragerageje twarisenze joro ryose gusukana amajwi yacu asarara twagerageze gukora ikintu runaka ego hanyuma agacabona yuko mwereza bara namacabona yuko atacho twashitse ko muvyo twakoze byose twarananiwe cyagenze gute bakundwa n'ivyukuri turashobora kugwana tugasenga ko dushaka gushikaho nijwi ryacu risarara muri ico gihe natwe bwacu tuba tunaniwe kiretse twemewe bwa tugahuza n'amajambo y'Imana tugahuza nayo nibwo buryo bwo guhezagwa n'Imana no gushobora guhuza n'amajambo yayo nta bundi buryo bwo gukora umuntu akoranye namwe mu w'Imana nakomeze ku majambo y'Imana ijambo y'Imana n'igikwa cy'Imana bunye n'ibintu bibiri bifatanye numpe guhuza n'amajambo yawe Mweguza na majambo yawe kugira ngo mwemu wawasubere gukorera muri jewe bihuje n'ijambo ryawe. Mwemere ivyo ndababwira Imana ikeneye kwigaragaza, Imana ikeneye kwimenyekanisha, ni Imana nzima, ni Imana y'ukuri. Yagiranye natwe isezerano, igiranye amasezerano natwe ishyiraho ibyagezwe nk'uko twavyumvise kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo, kandi twabonye ivyo byose mu izina rishasha. Ariko biragaragara yuko Imana ishaka kudufasha n'umwe ndabana namara avuga ati arabona ati ujya muntu murabona ujya muntu iri yapfuye anuka ujya Mose yahambye nico kintu cyonyene Mose ari gushaka kwerekana cyavuye mu myaka 40 yigishijwe muri Egiputa ijya mu myaka 40 cyavuyemo n'ujya muntu yari karanuka irajya mu musenyi hanyuma akavuga ati murabona ibiriko biraba kuno mugoroba ikintu cyonyene ushaka kwerekana muri ibi bintu twita ngo ni kanguru twakiyemo namashengera nuka abantu bari mu mashengero banuka takintu bazi kumana barutwa n'umunyagihugu wa hariya muri Egiputa takintu kimwe bazi iyimvugo murayizi mwereza barana makura yakonda gukoresha umuntu w'Imana yari umuntu yari uvugishwa n'Imana niba kubatabizi mubwiza kubimenya yari umuntu akomeye yabaye hano ku isi yarafite igikorwa kidasanzwe yari yahamagawe n'Imana ahabwikwa n'Imana umuhamagara ngira ngo ta muntu yawuhawe ngaha ku isi hamakavuga ngo ugiye kuraba nta kindi dufise sinashaka kongera kubisoma kandi ariko niko bimeze kuko uko ni ku mwami yabivuze aciye mu kana kiwe kandi icyo gituma byari bikwiye ko abaherezo hamakongera kubaha intango nshasha itangurana n'Imana intango yimbitse ibintu ishire ifata ubugingo bwawe n'ubwanje ibuhuze n'Imana twese duhuze n'ijambo ryawe dushire kugenda ku ntambwe imwe tugendera mwe twizere kumwe tubeho kumwe dutere tuje imbere kumwe n'Imana yacu ntitwategereza guhagarara maze ngo tuvuge duti emwe ntago isigaye byaranse rwose hajya ntibyari birangiye munyuma bise baranesheje iherezo riba ryiza kuko niwe munyegiputa yapfuye muri kiriya gihe kiri hagati hari ku iherezo ry'imyaka 41 hanyuma hataze n'imyaka 40 yakurikiye kuri Mose bure turashobora gutekana cyari gihe kiri hagati kandi muri icyo gihe kiri hagati niho habaye ibidusoma hano ariko mu nyuma niho ibintu byatangura bushasha byaragenze neza kandi umugisha w'Imana warashoye kugaragara uribo mu nyuma ntiyasuye kongera kuvuga imbohe yatoranijwe uvugishwa n'Imana yatoranijwe nkuko byagenze kuri Paulo Mose yari umucunguzi yatoranijwe Imana yari yaronse uwo yatoranije Imana yari yaronse uwo yatoranije mbere yamufata nk'imbohe yayo oh haleluya iyo uko niko bimeze kuno mugoroba nta kindi kivuzo mfise atari kubona Imana ingize kandi kongera hagira wewe imbohe nkizo twaca mu bintu bigo bitandukanye ibyo nibisanzwe ariko ibintu bifise insiguro n'intumbero byose biratomoye nibisho kuba atansiguro bifise Imana nishora gukora ikintu gucyo gusa kidafise insobanuro kidafise intumbero mu buzima bwawe n'umubwingo bwanje nibishoboka hano haravugwa ngo ariko imbere yuko ibyo bintu bishika yabwirizwa kubanza kuba imbohe aha ariko avuga kuri Yosefu hanyuma caba umukuru umutware ari gihe asohoka va mu ibohero maze akaba imbohe ijambo kubye atarashoboye kuvuga ikintu na kimwe uretse cimanitse mu kanwa kiwe niho rero Imana yacya ikorera muri we nakubi neve dushaka twebwe atari ubutumwa burebure atari kuvuga ariko tuvuge gusa ivyo Imana ikeneye kuvuga ko tuvuga tureke Imana ivuge iciye muri twebwe kugira ngo Imana ishobore gukora tutaretse ngo Imana ivuge muri ico gihe ntidushaka kugira ngo Imana ikore iyo turiko turavuga turareka turanakora iyo Imana ivuze iranakora biroroshe nk'igisoro cyo kugwiza rero dutegerezwa kwishyira amaboko y'umwami maze tuvuge duti mwami kandi twabyumvise muri kuri bavuga kuri Yosefu muri Zaburi ya 5 twabisomye mwe tabara namara bivuga ko muri buno butumwa byameze gute yaciye mu nzira zigoye kugira ngo ashobore guheza mu mpera ashobore guheza gwa n'umwami kandi abantu bose baraje maze aragabura ibifungurwa kandi nabwiza ukuri ntiyibona ko ari umuntu ahambaye yarazi uko Imana yabikoze gutyo ko atari ibintu iyo kwishimira yarashimira Imana kubwivyo nta kindi kirenze cyo ni guvya na kudacakura ku buntu bw'Imana reka mba ndaye nsoma gute rero umukundwa wa Kristo ahabwa inkomezi nk'umwami wiwe ariwe Kristo amen mvugire ndababwire ubwire umusozi ati muka ushinguke ntagekere mu mutima wiwe ari akizere kuvya vuze biza gushika azobona bishitse nimwagwa muri jewe amajambo yanjye kuma muri mwebwe nimwanyubaha kandi mukaba munsi ingogo yanje mukaba kimwe n'ijambo ryanje ubwa mbere na mbere ijambo yariho kandi ijambo yahoranye n'Imana kandi ijambo ryambaye umubiri kandi ribana natwe ni uko yarareje niko rero n'umunsi ko zongwe birashyira nimwaguma muri jewe nimwaguma muri jewe nimumenye neza ko imbere y'uko basohoka bategerezwa kubanza kuzanwa murantunga hano hari ijambo ngo kumobwa imbere y'uko Yosefu aza hari ibintu bizo gukugwaho imbere y'uko duhura n'umwami hari ibintu byabwizwa gukugwaho imbere y'uko uhura n'umwami hano rero abana akavuga ati kugira ngo ubushobozi bwa Kristo bugaragare babwirizwa kumobwa hanyuma bakazanwa nivyo kutubwirizwa kumobwa hanyuma tukazanwa ariko murazi ingene Imana ikora kenshi Imana ntikoresha ikintu gikarishe cyane oya ariko none tubivuge gute akenshi irabazana mu bwari kugira ngo bikorwe kugira ngo bamobwe hanyuma biba bikwiye ko bazana abasigwa kugira ngo bashitse ico bagenewe murabona icyo nshaka kuvuga mwenda tugeze ku herezo ry'ibihe rero Imana ishaka gukora ivi ishaka gukora byo irashaka gukora ivi ishaka byose irashaka gufata umwe ikamutwara mu bugaragwa hamika mu mwa muri kino gihe jewe ubwanjye sinshaka kuyimwa ariko ibyo Imana ishaka gukora ntitubizi dufata ingingo tutazi ibyo Imana yo ishaka gukora ariko imbere yuko tunagira n'ico tubona izo kwishura kandi ishitse ijambo ryayo ariko nkuko nabivuze mu kanya gaheze imbere y'uko Imana yishura birakwiye ko tubanza kugira inzara muri twebwe ku buryo tugira icyifuzo hasi mvuga ngo kuniha ijoro ryose kutugumana ijoro ryose tuko turane ibyo sinibwo nabivuga ariko tugira icyifuzo mu mitima yacu cyo kurondera Imana kugira ngo yigaragaze kandi aharenda garutse ku ijambo ryo muri Matayo igice cy'icumi cyangwa Matayo igice cy'icyenda ngibyo Imana igiye gukora niko nibaza hanyuma turabona handitse ngo ngo ivyizokora mu gicerezo ibwirizwa kwironkera igikoresho gukore iyimbura irozorondera ikizokoresha mu guhura ivyimburwa ku mbuga muri 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 myose abwirizwa kugira igikorwa cyo gukoresha igihe atambwiye iyimbura nibyo abwirizwa kugira urukero cyangwa ikintu nk'icyo hamwe n'ikintu cyo guhura ivyimburwa urero ivyimbugwa bibireze igena soma yuko imana ibwirizwa gukora ikintu mu gihe cyimbura ko hari ikintu ibwirizwa kuronka kugira ngo ishobore kwimbura ibintu byacye bitomoka neza kuri jewe biratomoye hano tuko turavuga iyimbura y'uburyo bw'imwemu tuko tuvuga iby'ubwami bw'imana umwami wacu igihe yabona abantu benshi akavuga ati ivyimbugwa ni vyinshi ati atari kabimbuze n'ibiki niko yaciye avuga igihe yabona abantu benshi dukora iki none dusabe databuja nyene vyimbugwa arungika bakozi mu murima haiza kanya gato byari byakoretse hare niho mwende tabana nama bana yakavuga ati ati nshaka kwimana kugira ngo mbi gikoresho cyo guhura vyimbugwa mu gihe cyiherezo si ibintu byoroshe ariko imana yaramaze gutegura ibintu byose kuva kera mbere n'imashini vyimbugwa vyimbura bikongera bigahura hamwe n'ibijyana navyo byose yaramaze gutegura ibintu byose ariko nimba tubwizwa kurindira ivyo byose tugacya mu bishoboka n'ibidashoboka nimba bisaba ko dukangirwa gushikaho umuntu atawuba kimumenya bakadukarira ku buryo tuba tutagitahura ibiba ku isi muri icyo gihe turazi biriko biraba nta kindi atari wa mugwanizi umugwanizi niyakurwaho ibindi byose navyo bizobeshe bikurwaho ariko ku buntu bw'Imana yacu tuguma twizigiye umwami wacu kugira ngo ashyire mu mitima yacu mutima wanjye n'umutima wawe ivyo twumvise kuno mugoroba umwami ariko aramagara abantu biyobwira ngo basoke va mu mahanga yose mu mahanga yose kugira ngo bahindukire kandi asanasane urusago rwa Dawidi rwasenyutse nk'uko yafashe ingingo imbere y'uko izina ry'Ijuru iremwa bizokorwa bisozegwe mu ntsinzi kandi twumvise hano muri buno butumwa ko mwene Tabara namu yibukije yu ibyerekeye abakristo ba mbere aravuga ati mana natwe dushobore kuba nk'uko bari bameze ku ntango abantu bagendana n'Imana babanye n'umwami abantu bagendanye n'umwami bibone ibyo bintu byose bakabona kuzwa kwiwe no kuduzwa kwiwe mu ijuru bara abantu tudashobora kwibaza uko bari bameze ariko bara abantu nka wowe na jewe bafite ukwizera bafite n'ubushizi bw'amanga mu mitima yabo ko Imana izo yakoze ibikomeye bariboneye barumvise natwe turabona kandi turumva kandi tuzokwibonera Imana mu buzima bwacu nk'uko yabivuze hano mu majambo yayo umwami abahezagire mwese kandi abane namwe kandi munyibuka amasengesho yanyu Amen. Duhaguruke dusenge. Data twese turi mu ijuru tuje twese hamwe imbere yawe turagushimiye vuye mu mutima kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Mwami mbice amajambo yawe twumvise ingene wakoresha abakozi bawe mu gatondo no kumugoroba ni wabatoranije urabategura mu buryo butandukanye mwami isengesho ryacu turasenge mwene data niyasubira gufata urugendo kugira ngo ajane ijambo ryawe ku bantu bawe kugira ngo ashobore guhamagarwa abo ukeneye kubahamagarwa mwami waramuteguye kumureko mucije mu nzira zitandukanye waramoye mwami kugira ngo ashobore guhagarara imbere yawe kubwibwiza bw'izina ryawe mwami kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro atari umuntu ariko kugira ngo wowe ubwawe uhabwe icubahiro kandi kugomba kwawe gukoreke mwami gutyo rero mwami kuno mugoroba rero ndagushimiye kandi aguhaye icubahiro kandi tuje twese kuri wewe kandi turagusavye mwami kugira ngo tugirire ubuntu mwami duhubushobozi numuheku kubona icyifuzo cyacu kuno mwanya nuko izina ryawe ryoshigwa hejuru nuko ubutumwa bwa bwoshikana ushikana wakore mu mahanga ewe mwami turagushimiye kubgamwe ndata kuko ari wamushize kugira ngo atubere umugisha gusha kuri kino gihe no kubgibihe bidasanzwe mu gihe cyiherezo turagushimiye mwami kubgibikogwa bikomeye wakoreye hagati yacu turagwesha icyubahiro turashima kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigwa bwawe turazi mwami yuko ibyo basezeranye uzobishitsa mwami nta nkeka nuhabwe icyubahiro nushigwe hejuru no muri kano kanya ko kumugoroba mwami dushize mwe ndata mu maboko yawe kugira ngo umuzigame mwami mwami numufate mwami umukoreshe n'iryo sengesho ryacu mwami mu izina ry'igiciro rya Yesu haleluya izina ryawe gera rya Yesu ryiza rihabwa icyubahiro amen.